ibanki isi yose yifuza ko biciye mu mugambi wayo w'imiliyari zirenga 10 z'amanyarwanda impunzi zironka ubushobozi bwo kwibeshaho aho kuguma ziteza amaboko muri uwo mugambi. Iyo banki yifuza kandi ko impunzi zigira uruhara mu iterambere ry'igihugu mu gutanga amatagisi hamwe no mu gutanga akazi, haba ku mpunzi bene wabo canke ku banyarwanda babahaye indaro mu bisagara canke hafi y'amakambi zibamwo. Ubushikiranganji bujejwe impunzi mu Rwanda Minema bwatanguje igikorwa co gusigurira impunzi ziba mu bisagara ingene boronka ingurane mu mabanki muri uwo mugambi. Venerand Ingabire ni umuyobozi ashinzwe guhuza ibikorwa vy'imigambi muri Minema.
Umushinga witwa Jambere ugamije guha ubushobozi impunzi n'abaturage b'abanyarwanda baturanye nazo, baturanye n'inkambi z'impunzi, kugira ngo babone ibyangombwa by'ibanze babashe kwiteza imbere. Gutanga ubushobozi mu buryo bw'amafaranga binyuze mu bigo by'imari, kugira ngo impunzi ndetse n'abanyarwanda bafite imishinga bashobora kujya gusabira ubushobozi bw'amafaranga mu bigo by'imari bazabone n'inkunga kuri uyu mushinga, kugira ngo babashe gushaka akazi cyangwa kukabona ndetse no kugenda bateza imbere ibikorwa basanzwe bakora, kugira ngo babashe kubona ubushobozi bwo kubaho badakeneye gutega amaboko ndetse no gutegereza ko undi muntu aza kubaha ibyangombwa nkenerwa kandi nabo bashobora kubyibonera no kubatera inkunga muri uwo mushinga.
Frank Ngoga ashinzwe imigambi ivyara inyungu muri ubwo bushikiranganji asigura ko muri uwo mugambi uzoshika mu mwaka w'ibihumbi 2026 impunzi yasavye ingurane itarenze miliyoni 5 izoheberwa ibice 50% imaze kwishura neza igice ku ngurane iri hagati y'imiliyoni 5 n'imiliyoni 25. Uyihawe azoheberwa ibice 40% nayo ku ngurane irenze miliyoni 25. Uyihawe azohebegwa n'uwo mugambi wiswe Jambere ibice 30%. Ubushikiranganji bufise mu nshingano impunzi bukorana n'amabanki atandukanye arimo nka KCB, BK, ibanki y'abanyagihugu Bank Populaire n'izindi, kugira ngo abarizo zitanga izo ngurane. Abaserukira impunzi barashima uwo mugambi ufashwe mu mugongo n'ibanki y'isi yose. Patrice Nadohoka aserukira komite y'impunzi ziba mu bisagara.
Ni umugambi mwiza cyane kandi twabakiriye neza. Ni ukuvuga yuko impunzi mu bisanzwe ari akaryo keza ko kugira ngo zironke ikizibeshaho biciye mu bikorwa byazo. Urumva ko hazobona aka kazi katari gake ku mpunzi, rero turabikenguruka cyane bazoronka, kuko mwumvise yuko cyane cyane bashaka gufasha abatanga akazi. Urumva bahaye akazi nk'umuntu akoresha abantu 10 cyangwa 15, abashomeri babagabanutse cyane cyane ko muzi yuko benshi bakiri bato bakeneye cyane ubuzi, n'abaheje amashuri benshi batafise ubuzi. Twari tubyiteganya igishika, twari tumaze iminsi batubwira umugambi ariko ntibari bwa udusigurire, ubu turatahuye ko ugiye kuja mu ngiro.
Ubushikiranganji bushinzwe impunzi busigura ko amafaranga amaze gutangwa nk'ingurane ari hafi miliyari 2 mu miliyari 10 yagenewe umugambi abwirizwa gutangwa. Amenshi muri ayo kandi nayamaze guhabwa abanyarwanda bahaye akazi impunzi. Butangazwa n'ingene impunzi zitirukira gusaba ayo madeni abarindiriye. Aha niho ubuserukira impunzi ahamagarira bagenzi we kwitabira umugambi kugira ngo baronke ingurane ku bwinshi. Yamara Ntadohoka yibutsa ko ikibazo gikomeye bafise ari ukuronka ingwate isabwa n'amabanki.
Duhamagarira impunzi zifise ibyo zikora ko bokwitonda bagakora neza umugambi ugaragaza ibyo bakora, kandi babe nabishoboye bagakorana n'abaduhaye indaro, ko mwumvise yuko amafaranga aba tuyasangiye bashobore gushyira hamwe ibyiyumviro ndere bakoranye, niho bashobora no kunguka, kuko bamwe n'abandi bashobora kwigishanya ingene bwo kwiteza imbere muri iyo migambi. Yego cyane, mwabonye ko batumiye n'amabanki kugira babisigure bumva. Baregera amabanki rero cyane cyane aho bafise amakonti kugira ngo babahe ino credit, ko mwumvise yuko uhejeje kuyiriha umugambi Jambere nawo ucuguhebera igice kitari gito mwavyumvise.
Aha ubushikiranganji bushinzwe impunzi bavuga ko bwahaye uburenganzira amabanki gutanga amadeni nk'uko asanzwe abikora. Uwo mugambi ugenewe aba ba mu turere 6 ari two Gisagara, Nyamagabe, Gatsibo, Kirehe, Karongi na Gicumbi, ahari amakambi ya Mugombwa, Kigeme, Nyabiheke, Mahama, Kiziba na Gihembe, hakiyongera ko uturere twahuye Bugesera n'Igisagara ca Kigali. Uwo mugambi kandi uzotuma kubakwa amashure amasoko n'amabarabara ya kaburimbo ahegereye amakambi y'impunzi ibiharuro bitangwa na Minema hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu HCR gitaye impunzi byerekana ko u Rwanda kugeza ubu rwahaye indari impunzi zirenga 126 igice kinini kigizwe n'abakongomani hamwe n'abarundi. Pierre Clavenin Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.